Hii ni Radio Izwi ya Amerika. Radio Izwi ya Amerika ipo kuri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwaramutsa amahoro ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ibanga inkuru ya Republika y'u Burundi BRB itangaza ko imaze kugaruza amafaranga menshi cyane mu mugambi irimo wo gusubiriza inoti z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5.
Kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane gose. Mugabe icyo no kumenyesha nuko ubutuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane gose. Kuyaharura no bandabeshe kuko abantu baguma bahindutse.
Uyo ni Robert Bellarmin Acinoni ajejwe guhanahana makuru mu Banki Nkuru y'u Burundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe indero ubumenyi n'imico. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cyane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe icyemezo cyo gusubira muri UNESCO ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ajejwe indero ubumenyi n'imico. Thomas Kamirinda arabandanye iyi nkuru.
Uyu munsi umuyobozi mukuru wa UNESCO umutegarugori Audrey Azoulay yakoranije inama y'abahagarariye ibihugu byose uko ari 193 muri UNESCO, abamenyesha ko guverinoma ya Amerika yamwandikiye ku mugaragaro imumenyesha ko izagarukamo mu kwezi gutaha kandi ko izishyura n'ibirarane byose by'imisanzu yayo. Amerika na Israeli bahagaritse imisanzu yabo muri UNESCO mu 2011. UNESCO imaze kwemerera Palestina kuba umunyamuryango. Icyo gihe Amerika yatangaga 22% by'ingengo y'imari yose ya UNESCO. Ubwo yavagamo mu 2018, Amerika yari ifitiye UNESCO imyenda y'amadolari miliyoni 542. Ubu yaramaze kugera kuri miliyoni 619. Azoulay, umufaransakazi w'umuyahudikazi, yagize uruhare runini mu gucubya umwuka mubi wa politiki, bitumye rero Amerika isubira muri UNESCO. Uretse ibyo, Amerika igarutse muri UNESCO kuko yasanze urubuga yasize rwarigaruriwe cyane cyane n'Ubushinwa, nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika wungirije John Bass yabitangaje.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg ejo ku munsi wa mbere yarasezeye Perezida wa Amerika Joe Biden. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Manda ya nyuma ya Stoltenberg izarangirana n'ukwezi kwa cyenda. Stoltenberg wahoze ari minisitiri w'intebe wa Norvege yatangiye kuyobora OTAN mu 2014. Manda ye yongerewe inshuro eshatu. Abakuru b'ibihugu 31 bigize OTAN bazatora uzamusimbura mu nama yabo izaba mu kwezi gutaha i Vilnius, umurwa mukuru wa Lituania. Ntaho byanditse mu mategeko ya OTAN, ariko mu myaka 74 imaze yagize abajenerali babagaba b'ikirenga b'igisirikare cyayo bose b'Abanyamerika, naho abanyamabanga bakuru bose nabo ku mugabane w'Uburayi. Stoltenberg niwe uyitegetse imyaka myinshi kurusha abandi bose 12 bamubanjirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite ijambo rikomeye mu guhitamo abayobozi ba OTAN kubera ko ariyo itanga abasirikare benshi n'imari nini kurusha ibindi bihugu. Muri urwo rwego, President Biden yakiriye mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe wa Denmark, umutegarugori Mette Frederiksen, umwe mu bashobora kuba bakandida. Frederiksen aramutse atowe yababaye umugore wa mbere na mbere ubaye umunyamabanga mukuru wa OTAN. Nyuma ye, President Biden yakiriye kandi Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak, wasabiye uyu mwanya Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu Ben Wallace. Ababikurikiranira hafi bakeka ko hashobora kuboneka n'abandi bakandida byibura batandatu, batanu muri bo n'abagore.
ONU iratewe impungenge n'ifatwa ku bwinshi ry'abimukira hamwe n'abarondera ubuhungiro muri Libya. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Oriane Itangishaka.
ONU yabitangaje ku munsi wa mbere ivuga ko muri iryo fatwa ry'ingenzi n'abarondera ubuhungiro muri icyo gihugu harimo imvugo n'urwanko bishingiye ku macakubiri. Umuryango mpuzamakungu utangaza ko inzego za leta zimaze gufata abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo abagabo, abakenyezi hamwe n'abana bakura mu mayira mu ngo zabo canke mu bigo bivugwa ko bikora urudandazwa rwa kiremwa muntu. ONU ivuga ko benshi muri bo ari abana hamwe n'abakenyezi bibungenze bari barashizwe mu nyubakwa zirimo abantu insinzi kandi hatameze neza. Abandi bihumbi n'ibihumbi barimo n'abari barinjiye muri icyo gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko baregeranyijwe hamwe ku bwinshi barirukanwa. Mu ndwi iheze abategetsi mu buseruko bwa Libya barirukanye ingenzi ibihumbi n'ibihumbi muri Misiri mu rugendo rw'amaguru. Ku mugwa mukuru i Tripoli, igipolisi cyararungitse mu mayira y'igisagara akoraniramo ingenzi ziriko zirondera ubuzi. Naho umutekano ari muke muri Libya, aho ubutegetsi butemewe cyane kandi imigwi yitwaje ibigwanisho itegeka ibice binini by'ubutaka, icyo gihugu kirimo ingenzi zingana n'igice cy'umuriyoni. Bamwe muri izo ngenzi bajayo barondera inzira yo kuja mu bihugu bya Buraya, abandi bakarondera ubuzi mu gisata cerekeye ibitoro.
Mu gitero c'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi Kodeko bakoze mu ikambi y'abatayizabo mu ntara ya Ituri mu seruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo mu masaha ya kare yejo ku munsi wa mbere. Ibindi kuri iyi nkuru na Oriane Itangishaka.
Ibiro vya ONU bijejwe umutekano muri Kongo vyatangaje ko abantu barenga kuri 45 bagandaguwe mu ikambi y'abatayizabo mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokrasi ya Kongo. Umugwi Kodeko uvuga ko uharanira ugukorera hamwe mu iterambere, umwe mu migwi ikorera mu gace k'ubuseruko bw'igihugu kasinzikajwe n'intambara, niwe wishe abo bantu mu ikambi ya Lala nk'uko bishikirizwa mu itangazo ry'ibiro by'inteko za ONU MONUSCO. Umuhari Kodeko uvuga ko wariko ukingira inyungu z'abarimyi bo mu bwoko bw'abalendu basanzwe bafitanye amatati n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema. Abagwanyi b'uwo mugwi baramaze kwica abanyagihugu bo mu ntara ya Ituri amajana n'amajana, mu gihe bamaze gutuma abandi ibihumbi n'ibihumbi bata ingo zabo nk'uko bitangazwa na ONU. MONUSCO imenyesha ko abarenga 45 bishwe, abandi 10 barakomereka muri icyo gitero. Abategetsi ba ONU muri ako gace bavuga ko bariko bakorana n'abategetsi b'iyo ntara mu gukomeza umutekano muri ako karere. Ibiro vya ONU bijejwe impunzi ku isi byatangaje ko abagwanyi bishe abantu barimwo abagore n'abana bakoresheje inkoho n'imipanga. Abandi bantu 12 baturiwe ari bazima nyuma yaho amazu yabo aturiwe.
Mwana nyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta y'u Burundi iragabisha gufunga abavunjayi bose mu gihe batokurikiza ibiciro byashinzwe. Eroje buri kaneza yaduteguriye iyi nkuru.
Kuri uyu wa mbere mushikanganje wa mbere w'u Burundi Javendera ko buca yakoranije abavunjayi. Iyo nama irimo kandi umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Kwa kugira barabira hamwe yo kuntu igisata cyo kuvunja amafaranga acifashe muri kino gihe mu Burundi. Imbere yo gusohora amenyesha makuru mu nyuma akanasohora abavunjayi, amaze kwihererana n'umukuru wa BRB, Javendera ko buca yagabishije abavunjayi ko ashobora kuba tamumvuto.
Iki ni kibazo tutagifashe mu minwe ejo dushobora gusanga nahubwo n'igihugu kitakibaho. Nizera neza yuko abasanzwe bafite amabiro dushanje ibyo bari bamaze iminsi bakora babisizajya ku irembo. N'umunsi mwinjiye ngaha kwa Ntare, urashobora kuzova ngaha kwa Ntare uca mwinjira ku musaga. Nta kibuza na kimwe. Igihugu ntigikinigwa ko igihugu kirakingigwa, igihugu kirashigikirwa. Nta gihugu rero gishobora kubaho kitagira kirazira. Nta gihugu gishobora kubaho kitagira ubutunzi ibibaho. Mbe mwabonye igikorwa twagifashe mu minwe, kubera ko twabonye yuko berbe muri ko muyigira umenga mu mukino w'abana. Iyo dikashikashi. Uno munsi tuza kuva ngaha bihagaze, ugiye gukora ayemeye gukora mu ntumbero y'icyamategeko avuga. Uko ibanki nkuru ya Repubulika yabibasabye, wemera gutonda tonde, utemera gutonda nawe akure makarenge.
Mushanganje wa mbere yatangaje kwazi neza kwa mazu y'ukuvunja amafaranga afite abo yitirirwa atari beneyo, maze asaba ashimitse abayajejwe kwiyubara.
Buri ntumwa kuko ndazi neza yuko amabiro dushaje mu gusa karayiwaje. Mugabe ikizokorwa cyose ni kugahanga kanyu. Uwo muserukira ikosa uzokora tuzokwega wewe kuko ikosa gicaha ntuzakurihanira patro wawe ubete de represent regard naye mabirodo shanje mugabo turaze kunyima yanyu hinyigije abandi bana tubanze tumenye neza yuko eje bizodushikira kuri amategeko twahunyanze bizogora nari gihe nujya yagutumye atazosubira no kwibuka n'umujyango wawe nibaza ko atamwana ari ngaha ashobora gukora mu muriro yabonye ku muriro turira uza kukoramo nawe yabonye kuturira guhera umunsi wewe.
Abaserukiye amazu y'abavunjayi ntibashimye kugira icyo babwiye amenyeshamakuru bari ku kirimba cy'umukuru w'igihugu mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ahasanzwe hari ibiro by'umushikiranganji wa mbere. Eka n'abijwi rya Amerika ryagerageje kurondera bashimye kwinumira, ariko Lieutenant Colonel de Police Moise Nkurunziza, umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere, yatangaje ibyumvikanywe ko
basanze ayo mazu ahubwo akora igikorwa cyo kwegeranya amahera mvamakungu adakora igikorwa cyo kuvunja. Inzu yose ivunja amafaranga yasabwe ko mu kiringo kitarenze iminsi itatu iba yakwije yasubije ku makonte umutahe w'imiliyoni 500,000 basabwe kugira ngo bashobore kugurura ayo mazu. Inzu yo kuvunja amafaranga itazoshobora kwerekana ko yaronse amahera angana 50,000 vy'amadolari canke vy'amahera y'abanyaburaya mu kiringo cindwi imwe, iyo nzu izoca ifutwa. Amazu asanzwe yari yaronkejwe uruhusha rwo kurungika amahera hanze, les établissements de transfert monétaire zahagaritswe zagateganya.
Mundu guheze banki nkuru y'igihugu yakuyeho ikoreshwa ry'amanoti ya kera y'10,000 n'5,000. Aba mu Burundi bafise kugera ku 17 uku kwezi kugira babe bikuyeko amanoti ya kera. Mu mpera z'indwi iheze, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari yongeye kugabisha Abarundi kuri iki kibazo.
Amadolari agenda y'inoti nayo arukurikijeho buranshi mayira hano reka nabo bose bari kwagirizaho uwo bafatanye bahari niko ndabivuga ntabyo ni periode de grace amadolari agenda mu ntoki gutya idolari ziba muri banki n'ufise miliyoni 10 z'amadolari ubugene nazikorera zizane muri banki ku ikonti yiwe kayaja.
Haraheze indwi zibiri abavunjayi 9 bo mu ntara ya Rumonge n'umwe w'imakamba mu manuko y'uburengero bw'u Burundi bafashwe bagirijwe kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi. Sentare y'intara yabahanishije ihadabu ry'100,000 kuba mu Rumonge no kwakwa amahera yose basanganywe uko ari 10 hari kwa 30 ukwezi guheze. Mugabo parake yarungururije iyo ngingo n'ubu bakaba bagifunzwe. Mu kwa kabiri 2020 amazu yo kuvunja amafaranga yarugawe kugira hasubirwemo kuntakora mu ntumbero yo kutarenza 15% y'inyungu, yasubiye kugurura mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Eroje urika neza juri ya Amerika.
Ibanki nkuru ya Repubulika ya Burundi BRB itangaza ko imaze kugaruza amafaranga menshi cyane mu mugambi irimwo wo gusubiriza inoti z'ibihumbi 10,500. Igenekerezo rya 17 uku kwezi iyo sango ntabanduka yo gukoresha inoti z'ibihumbi 10,500 zahora zikoreshwa muri ico gihugu. Mu kiganiro Robert Berame bacinoni ajejwe guhanahana makuru muri banki y'Uburundi yagiranye na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe, yahumurije abatari ko baroroherwa kuguza inoti zigiye gusezerwa mu Burundi, yongera asigura igituma inoti za kera zigiye guhindurwa.
Hari hamaze iminsi hari ibimenyetso vyerekana yuko hariho amafaranga bitaboneka ko ariko arakoreshwa mu gisata c'amabanki. Hakibonekeza kandi ikena ry'inoti z'ibihumbi 10 n'iz'ibihumbi 5. Umva bimaze kuboneka ko inoti hafi 60% z'amafaranga 5,000 z'10,000 ibanki yasohoye zitagaragara neza iyo ziri, niho habaye ngombwa yuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifata ingingo kugira ngo izo noti zishobore gusubira mu gisata cy'amabanki.
Ivyo bice 60% vya 5 n'ibihumbi 10 bitari bikiboneka, mumaze kugaruza ayangana gute aye yari kwarinja amabanki hari bitigiri muraronka gushika kuri no munota vyangahe amaze gusubira kubagarukako?
Ega Diane sukugira ngo agaruke hanyuma ibanki ice yakoresha iyo amafaranga akuwe mu gihugu atagikoreshwa mu gifaransa bayita ngo bien propre à la circulation aba ari amafaranga atagikwiriye gukoreshwa nasubira gukoreshwa iyo ikiringo yahawe cyarangiye aho rero bigeze kuva ku itariki indwi amabanki yaciye atangura kuzaraza gutora inoti bazo barazijyana aho bakorera bakaziha n'abagenzi babo.
Aya maze kugaruka amabanki kugira ngo azoce akoreshwa iby'amafaranga akoreshwa mu gihe atagikora angana gute
kugira ngo ayo mafaranga aharugwe ni ibintu byitonderwa cyane gose mugari cyo no kumenyesha nuko ubutuvugana hamaze kugaruka amafaranga menshi cyane gose amaze gusubitswa amaze guhindurwa n'amafaranga menshi cyane gose niko ndazi inshuro zingahe mugabo kuyaharura noba ndabeshe kuko itigiri biguma biza baguma baza abantu baguma bahinduza mvuze ngo baguma bahinduza bacumengo mbaye abantu ngo nimuze muri rukanga muhinduze oya inoti zibandanya zikora zikoreshwa mu rudandazwa mu kurihana mu masoko abantu babwirizwa kuguma bazikoresha kuko ikiringo cyazo ibanki yavuze nk'ikirarangira kizorangira ku munsi wa gatandatu.
Bamwe mu banyagihugu harimwo nko twavuganye ari mu Rugombo mu Cibitoke ku murwa mukuru w'intara ya Cibitoke uyundi nawe tuvugana ari mu Kirundo uyundi nawe tuvugana ari Ngozi baje mu kiganiro muri Isanga aho bavuze ko batari ko baroroherwa iyo bayatwaye ku masoko amafaranga batayemera hama baje mu banki naho ugasanga imirongo n'imiremire ntibashikiriwe ababitsa muri Copec nawe nyene bikamera gutyo mwubwira abo bantu bari muri ivyo bibazo byo gushobora gutanga amafaranga kugira ngo baramuswe amashasha n'ivyahe gabelarma
iyo mirongo nuvuga ngo abantu nibayiveko mu gihugu hari amabanki n'amashirahamwe yo kutiganya no kuguranana afise amashami arenga 500 ushobora no kurihinduza hamwe ugasubira inyuma bakaguha ariko arakurwa mu gihugu kuko aracyafise uburenganzira bwo gukoreshwa abantu nibo nuvuga ngo ntibo kwihuta cyane rwose uvuga ngo reka ngo nje kuyahinduza kuko abandanya agikora natwe nyene ibanki ya Repubulika y'u Burundi abakozi bacu biriwe mu ntara zose z'igihugu kugira ngo baje gufasha kumbure bariya badafise ubushobozi bwo gushika ari ayo mabanki kugira ngo babafashe kuyahindura ibyo bikazokorwa gushika kwa gatandatu numva rero atanzu iri kwirasha abantu botekana bakabandanya bakoresha izo noti kuko ziracafise uburenganzira bwo gukora ariko kandi muze muraraba ntihagira abantu banki izo noti kuko bazoba bariko baragira nabi cyane bashobora gukurikirana n'amategeko atandukanye bakagiriza ibitandukanye harimo nko guhungabanya ubutunzi bw'igihugu cyane kugarariza amategeko yatanzwe ibyo nabyo ni ibyaha bihano cyane
hama abo bizoshika bakagera kuri itariki mwatanze batarashobora kuhinduza aya mafaranga bizogenda gute
nibaza ko atabo babahari bashobora kuzoshika icyo kiringo tarayahinduza kuko ibanki ya Repubulika y'u Burundi ari mu cicaro cayo iBujumbura no mu mashami yayo atatu Rumonge Gitega na Ngozi baguma barungika amafaranga mu gihugu
Belarme Macino ni mujeje guhanahana makuru mu ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB twashimire kuri kano kanya mu hayijwi rya Amerika
nane ndagushimiye cyane Diane nini nahaze kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tushobore gutera akamo abantu bose ko bobandanya koresha izo noti atamusunika no atabwoba kubera ko ikiringo baracyagifise ndabashimiye cyane gose
mu Rwanda Sentare nkuru yahuye yaraburanishije urubanza rwa Madame Beatrice Munyenyezi aregwa ibyaha bya genocide ejo kuwa mbere umucamanza yumvirije amasura ari mu wahoze ayoboye gendarmerie muri prefecture ya Butare Eric Bagire ubusara duha inkuru y'imvaho
umutangabuhamya wabimburiye abandi ku ruhande rwashinjuye Madame Beatrice Munyenyezi kuri uyu wa mbere ni bwana Siriyake Habyara Batuma yinjiye mu cyumba cy'urukiko ari mu mpuzankano y'irozi iranga abafungwa uyu mutangabuhamya yabaye umukuru w'umutwe w'abajandarume mu gihe cy'imyaka hafi tano mu cyahoze ari prefegitura ya Butare avuga ko ibirobye byari tumba kubatazi Butare ni hakurya gato ya kaminuza yabwiye urukiko ko yavuye ibutare ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane 1994 agiye i Kigali ku rugamba bahanganye n'abari abarwanyi b'inkotanyi. Uyu mutangabuhamya avuga ko ataza uruhare urwarwo rwose Madame Beatrice Munyenyezi yaba yaragize muri genocide yakorewe Abatutsi. Avuga ko amuzi nk'umukazana wa Maurice ntaho bari, kandi ko yajyaga gufatira agacupa muri hoteli Ihuriro ya ntaho bari. Ubushinjacyaha buvuga ko yakorewemo ibyaha byibasiye Abatutsi. Habyara batuma avuga ko imbere ya hoteli Ihuriro hari bariyeri, ariko ko yabagirinzwe n'abagabo gusa nta mugore wayibagaho. Nimwe muri bariyeri ubushinjacyaha buregaho Munyenyezi ko yazigeragaho ahetse imbunda anazitangiraho amabwiriza yo kwica no gusambanya Abatutsi kazi. Avuga ko yavuye i Kigali mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu 1994 asanga amabariyeri atakiriho muri Butare. Asubiza ku bibazo bya Munyenyezi, Habyara batuma yavuze ko nta musivile washoboraga kwinjira mu kigo cya gisirikare cyangwa cya jandarumori ahafata ibikoresho byo kwicisha. Uyu yanavuze ko muri icyo gihe nta musivile washoboraga gutanga amabwiriza ku basirikare cyangwa ku bajandarume. Avuga ko yakuriye jandarumori kuva muri 87, nyuma y'imyaka 2 akajya mu Budage, aza kugaruka muri 90, asubira mu mwanya w'akazi kugeza muri 94. Habyara batuma yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko yamenye Munyenyezi bwa mbere kuva mu 1993. Yemeza ko yamenye amakuru y'urushako rwe kwa ntaho bari, ko Munyenyezi yashakanye na Sharomu ntaho bari, bamenye niye mu mashuri gitwe. Uyu mugabo wari ukuriye jandarumori muri Butare avuga ko ku munsi wakurikiye ihanurwa ry'indege y'uwari perezida w'u Rwanda General Major Juvenal Habyarimana yakunze kwita President Sacré, aribwo muri Butare batangije amabariyeri. Asobanura ko kwisonga bashinze zari zegereye ibigo bya gisirikare na jandarumori, nta musivile wemereye kuzirinda. Gusa uko ibintu byarushagaho gukara, uyu mugabo akemeza ko haje no gushingwa izindi zarindwaga n'abasivile b'interahamwe. Ati nabonaga ari abantu b'insoresore basaga n'abanyoye urumogi. Akavuga ko mu gihe yabereye Butare nta mugore yigeze abona kuri bariyeri. Ku nama yabereye Butare yaba yarahuje inzego z'umutekano yiga ku bihe bidasanzwe igihugu cyarimo bitegura kurwanya uwafatwaga nk'umwanzi. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko bitashobokaga ko Munyenyezi yayitumirwa ari umusivile. Ati ubwo se yari kuyigaragaramo mu ruhe rwego nkande encarte doki mu rurimi rw'Igifaransa. Uyu yemerewe ikiko ko mu gihe yari yahamagajwe i Kigali ataba yaramenye igihe ubwicanyi bwatangiriye i Butare. Akavuga ko akihava yasimbuwe ku mwanya wa jandarumori na Majoro Alfred Rusigariye. Gusa agashimangira ko asubiye i Butare yasanze amabariyeri atakiriho. Undi mutangabuhamya urukiko rwumvise ni uwari Ajudan Chef Emmanuel Rekeraho. Uyu nawe wari mu Iroza yemeza ko ariwe washinze amabariyeri mu cyahoze ari i Butare kuva ku mupaka wa Kanyaru kugera ku mbibe z'icyahoze ari Perefegitura ya Gitarama. Yabwiye urukiko ko atarazi Munyenyezi, kandi ko atari kumuha inshingano zo kugenzura amabariyeri kuko hatari habuze abagabo kuziha. Bitandukanye no muzindi imanza ku bandi bafungwa bava mu mahanga baza kuburanira mu Rwanda, mbere y'uko batanga ubuhamya bafunzwe batanga ubuhamya bwabo, urukiko ruba rugomba kubanza kubabaza ibyaha bafungiwe n'ibihano bakatiwe. Amategeko y'u Rwanda ntiyemerera bakatiwe gufungwa ubuzima bwabo bwose gufatwa nk'abatanga ubuhamya, cyane muri zimanza za genocide. Ni mu gihe haba ku ruhande rw'abashinja n'abashinjura muri urubanza rwa Munyenyezi hagenda hagaragara abatangabuhamya bakatiwe burundu. Inteko iburanisha irabafata nk'abatangabuhamya, mu gihe mu zindi manza bafatwa nk'abatangamakuru. Nk'abatanze ubuhamya bushinjura kuri uyu wa mbere, bombi bahamijwe ibyaha bya genocide bakatirwa gufungwa burundu. Amategeko agateganya ko iyo umuntu yafashwe nk'umutangamakuru icyo gihe nta narahirira amakuru abagiye guha urukiko. Hagati aho uruhande rwa Munyenyezi ruvuga ko rubangamiwe no kuba hari ubuhamya buvugirwa mu rukiko ariko ntibugaragare mu nyandiko mvugo z'ubwanditsi. Urukiko rwategetse ko uruhande ruregwa ruzabigaragaza mu nyandiko, urukiko rukazabisuzuma rukabifataho icyemezo. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kabiri, urukiko rwumva batanga buhamya bashinjura. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Inama nshinga amateka y'u Burundi yaraye yemeje integuro y'ibwirizwa rigena amafaranga leta izokoresha muri uyu mwaka w'2023. Thierry Vendayishimiye araduha inkuru y'imvaho.
Amafaranga yemejwe arenga miliyaridi 324, ni ukuvuga ko yiyongereye ko ibice birenga gato 46% kuyakoreshejwe mu mwaka w'2022 ushiriwe 2023. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Audace Niyonzima niwe yagejeje iyo neguro y'ibwirizwa ku bagize inama nshingamateka mu ngoro y'amakoraniro ejo ku munsi wa mbere.
Ni mwaka wa 2023 ushiriwa 2023
masaha ashira isaha zitatu z'ijoro abagize inama nshingamateka batoye ijana ku ijana iyo nteguro abashingamateka bagera ku ijana na cumi na batandatu baritoye bose uburongoye inama nshingamateka ni Daniel Gerard Ndabirabe
kugira ngo dushobore kwemeza amahera igihugu kizokoresha mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu ushyira umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kane tugitoye ijana ku ijana reka noneho tudode kuko birakwiye kandi biratunganye
naho biruko abagize inama nshingamateka bashikiriza amakenga bafise kuri ibyo biharuro by'amafaranga ategekanywa kuzokoreshwa aha bashingira ku mafaranga abandanya kuduzwa mu nteguro y'amafaranga akoreshwa mu bikorwa bya leta aba ni bamwe muri abo
usanga tuzi ko aktivite yose ifise integuro y'amafaranga kandi leta ibasha ikaba ku mezi atatu nagira rero kombore aze kuduhumuriza atwereke ko atakizopfa ko ubwo buryo buzabuhari kugira ngo ibikorwa igihugu cifikije ko bitazohava bigira ingorane kubera iyi defisi
iyi strategi yo yanaye amakenga kuko dusanzwe dufise endettement interieur nini tugiye rero kuyongera ku iyindi hamwe n'amadeni kusaba hanze kumenya ngo bizokora byari byiza projet d'obligé imeze neza gusambije akaramambiki kandi izotorera umuti ibibazo twari dusanzwe dufise aha mu gihugu mugabo izi solution pour parer à la préoccupation déficit numva zitoroshe
umushikiranganje Odase niyo nzima yishura kuri ibyo bibazo yamenyesheje ko hari inzira zateguwe zizovanwamwo ayo mafaranga ku buryo atakizopfa
uwumuriza ko atakizopfa kubera iyo deficit aha muri ibije iyi deficit turerekana ingene izoba finance hariho une large partie ila finance par l'endettement intérieur ni nko kusubira ku rugero condition des émissions ziba zisanzwe zihari haba twebwe muri bije turi ama intérieur haba tukagira de nouvelles émissions rero ntabwo izopfa rwanjye bigenze nkuko twabiteguye muri bije nta kintu cyopfa ibyateguwe byose bije bikorwa nkuko ko byose icyo cyo kirafise nyine kizovuga n'amafaranga afise nyine azo kwinjira n'andi afise nyine azosohoka
ijwi rya Amerika yavuganye n'umuhinga mu by'ubutunzi akaba n'umwarimu muri kaminuza niyo Ngabo Gilbert nawe avuga ko iyo nteguro y'ibwirizwa rigena amafaranga leta izokoresha atacitwaye kuri we igikenewe no kuyishyira mu ngiro ahatanga akarorero ko hari ibyari biteganijwe gukorwa mu mwaka uheze ariko bitakozwe birimo ikorwa ry'amabarabara n'ibindi bityo hagomba gushyirwamo ingufu bikanakurikiranwa
kenshi wasanga ari mwitagiye mu ngiro yaba ibyerekeye imigambi iri ku biga cya leta cyangwa ifashijwe n'abasanzwe bafasha Urundi kuva yuko imigambi cyane cyane no kwerekana yuko izokora isoko cyo hejuru akaba umubwiye kuraba nk'abinjye bagiye baravuga byerekeye nkuba ari ibikorwa byiza kuko byaheze kwa jama baraje ya mwendo sangie na Tanzania na kwa wanda ya Rusumo na zako alijishi zahe zile za shuwa wakita mwende kwa uwa ambe zeke nama nama wala mbenshi ni wazako ya tango ya mwende sangu kume inga tarahira na umu nyotuwa karo ilo gini wala wala ya ele ntruwa
mwa kwa hivyo mbibili na mirongu bili na kabili ushiru hivyo mbibili na mirongu bili na gata tu ama franga ya tege kanijuwa kukore eshwa ya rengi miliaridi hivyo mbibili nijana na mirongu chenda na zine na yo yari ya dugi juwe kubitre bilenga mirongu ne kujana kuyomu mga kawawa andre kuru ubu yongerewe kushika kubitre bilenga mirongu ne na gata andatu kujana umushikiranganje yerekanye ibisata bimwe bimwe bizubwa mbere mu ikoreshwa ry'ayo mafaranga atwovuga nk'igisata c'abakozi n'akazi inyubako amagara y'abantu gutanga akazi mu gwaruka hamwe n'inzego zijejwe umutekano w'igihugu no kwivuna abansi inyuma y'uko inama nshingamateka yemeje iyo nteguro izocijanwa mu nama nkenguzamateka iherukire kwemezwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Njuti mga mudu tezamatwi, aha, ni hibi gani rovita chubigaru kie, turabashimye chane kumwa hise mgo gukuri kilijui ya Amerika. Turabashimye kani na wagenzi wa chubose bagizuru hara, mribi hibi gani. Kuri mikro mwarikumge na anje fideni yongabu. Mugivi hebdiza, mwanda nyakumviriza radio ya anyu, ijui ya Amerika.